bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kanyarwanda mukayumvira ku mirongo migufi ya shortwaves no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu ganiro vyino genekerezo rya 17 ukwezi kwa 8 muri 2018 hano muri studio. Muri kumwe na Jewe Diane na hazwengiye kuremesha ikiganiro muri isanga cuno munsi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Intumwa z'umufasha muhuza matati y'abarundi ziri mu gihugu cy'u Burundi kwana n'abanyepolitiki batandukanye kugira ngo barabire hamwe ingene ibiganiro bihuza impande zose byosubira gutunganywa mu gihe leta ivuga ko ibiganiro nyezina vyaheze hasigaye ishirwaho ry'urupapuro rw'inzira. Hari abandi basanga ata ibiganiro vyigeze biba muri sanga y'ino wa gatanu. Turaza guca irya nino ivyo biganiro abatumire twabatumiriye ni Madame Marie Louise Baricako, aramutswa umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Madame Louise, mwakoze kwitaba muri sanga ino munsi.
Mwakoze kuntumira.
Ego, umwanya n'umwanya muraza gusangira ikiriago na Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Radebu. Kuri kano kanya ntituriko turamutora kuri telefone yiwe, ariko yatwemereye ko tuza kubana nawe muri kino kiganiro. Twibaza ko atakiza guhinduka. Imbere yuko tuduga ku ijambo, mugenzi Ange Raymond Zimana i Bujumbura ariko arakurikirana ivyo biganiro, arabanza tubwire muri ivyo mubonana, arabanza tubwire muri mako ko biko biragenda. Raymond, amahoro ngahe i Bujumbura?
Mahoro Diane.
Eko, abo ba je batumwe n'umuhuza w'abarundi matati yabo ahanini bariko baragaruka kuki bamaze guhura n'impande zahe.
Ubu nyene bariko bahura n'uruhande rw'abatavuga rumwe na leta rurongowe n'umushinga mateka Agaton Rwasa arongoye urunani Amizero y'abarundi n'abandi bari kumwe nk'abarongoye umugambwe MLC Rwenzangemero na Tsawanya Frodebu. Mugabo mukanya turabonye ko batahinjira umugwi w'abandi banyamigambwe bari mu Burundi, na cyane cyane imigambwe yegereye ubutegetsi. Ariko aho bahije kubonana n'umuhuza bamusanze ku biro byiwe, imbere yaho naho bari babonanye n'umugambwe CNDD FDD wari urongo wari waserukiwe n'umushinga mateka Joseph Ntakarutimana. Muri abo bose imbere y'umugambwe CNDD FDD naho bari babonanye n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi, tukavuga nk'userukira igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'u Bubiligi, igihugu cy'u Hollande, hamwe n'igihugu n'ubumwe bwa Burayi. Muga muri abo bose abo tumaze kuvugana abavuganye n'abamenyeshamakuru n'umugambwe w'ubutegetsi CNDD FDD, uyu mugambwe nawe watubwiye yuko atavyinshi bavuganye atari uko bababwira gutegurira hamwe ibiganiro bizokurikira hanyuma bakabatumira. Joseph Ntakarutimana yaserukiye CNDD FDD rero yemeje ko hamwe bo batumira boca bitaba ivyo biganiro kuko nabo nyene ngo bashigikiye amahoro mu Burundi. Mugabo akemeza ko banezerejwe no kubona ngo imigambwe imaze kuja hamwe bikaba yarashise mbere no ku rupapuro rw'inzira y'amatora ya 2020. Ivyo navyo ngo bikaba byabereye hariya mu ntara ya Kayanza, kandi ko biboneye ko ibivugwa byinshi ku Burundi ngo atarize ngo kuko babona ko hatekanye hano mu gihugu cy'u Burundi.
None gahemo usivye uwo mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, wumva ko ubuvuze yuko uzokwitabira ibyo biganiro bisubiye guhamagazwa, hari abandi bakubwiye muri makico bo baba bavuganye na nabo batumwe n'umuhuza?
ubunyene turindiriye yuko abarongowe na agatogwa mushinga mateka ari mu runani rw'amezero y'abarundi atavuga rumwe n'ubutegetsi ko basohoka kugira batuyagire bagire bicyo batubwiye kuri ivyo bavuganye numu n'uyo mugwe w'abahuza hanyuma twabonye na president banunganya ko ajije kwinjira nibaza ko ari we aza kwiga ubwa nyuma kuko ku rutonde habamenyesheje yuko baza kwakira n'umukuru w'igihugu umwe yahoze ari umukuru w'igihugu mu Burundi none doje kubona Sylvestre ntibantunganya twibaza ko ari we acaya kwigwa abo bose ngira baraza kudushikira kubyo bavuganye ariko ico ejo twari twavuganye n'ikegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo wewe yavuga yuko ibiganiro bisa n'ivyaheze hasigaye urupapuro rw'inzira ibyo kwitaba rero ibiganiro nibaza ko atatu yabivuze ko nimba leta niyo bayibwira bati tuvugane ugaruka kuri rw'inzira cyanke kuko n'uyu mugambwe SNDFDD ntatubwiye ivyo bazovugana ko muri izo biganiro bikurikira nibaza ko bizovana n'ivyo bazoshira ku rutonde rw'ibiganiro ari byo bizotuma na leta tumenya tuti ihagaze ngaha cyanke ihagaze ngaha ariko ejo ku mugoroba twaramenye yuko izo ntumwa zakiriwe n'umushikiranganje imigenderanire hamwe n'ubintwaro yo hagati mu gihugu
imbere yuko ndakurekura kugira ngo bandanye ujagura ba uko biko biragenda gahemo hari itsango ntabanduka bariko baratanga y'ivyo biganiro ryari bishobora gusubira gutangura
oya mu mugambwe cyane DFDD twavuganye batubwiye ko atasango bavuga ko ari ibiganiro bizokurikira naho hariho inkuru zivugwa yuko ivyo biganiro bishobora kuba mu ntango z'ukwezi kw'icyenda
urakoze cyane gose Raymond Zimana tukuriko wandanye ukurikiranire hagufi ayo makuru atandukanye aza kuva muri iyo mibonano yabaje batumwe n'umuhuza mu matati y'abarundi ahibujumbura hama turaza kongera makuru yacu yo hanyuma wakoze cyane
urakoze
ego honorable Jean de Dieu Mutabazi nawe arageze ku murongo wa telefone na nababwiye ko nawe tuza kuba turi kumwe Jean de Dieu Mutabazi akaba aramutswa umugambwe radebu makoze kuyitaba ikiganiro muri sanga 10 no musi Mutabazi
naje wenda bakengurukiye kumwashowe kumpa umurongo
Kumuza gusangira ijambo nkuko nari nabibwiye na Madame Marie Louise Baricako aramutswa umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi muhane mwiriwe yari yamaze gushika ku murongo we w'imbere yanyu
Madame Louise Baricako ndabaramukije
nanje nuko rero tuduge ku ijambo duherereye kuri Jean de Dieu Mutabazi mwabonanye nabo baje baserukira umuhuza matati y'abarundi canke murindire guhava mubonana mwanyu uri imbere
igihe bari badutumye ko twagira ngo ni kumwe bihora bigenda ngo dushikire hamwe twese mugabo twasanze abo muri leta no kuvuga mu bushikiranganje bw'intore hagati atariho bari dusanga abo mu mugambwe uri ku butegetsi SNDFDD atariho bari ubu naho twabonye yuko bari kumwe n'abandi batashoboye kuza hari mu Kayanza no kuvuga abantu bo mu mizero ba MRC Parena Paritu n'abanyamwete hamwe n'abandi nabo mwagiye kuvuga nkumbure niyo bari kumwe bariko baraganira twebwe rero tukaba uko tubibona bari kumwe n'abantu batashoboye gusinya batashoboye gusinya rwa rupapuro rw'inzira tukabona yuko ata kintu cyo tuma tubarorera nibashobora kuronka uwundi mwanya wo kutubwira barashobora kuzotubwira kubera uko bari babiteguye siko byagenze
muri make ntimurashikirwa canke muhava mushikirwa
twebwe twasanze yuko tudashobora kurorera tutazi aho bahereza ibyo biganiro kubera iyo programme bariko barakurikiza ntawe twe twigeze tumenya ariko bituma kubera dusanze tutari mu tutari mu hoteli turaramwo turi hafi bamwe turi hafi y'imuhira twasanze yuko dushobora no kujya kuba turarangura iyindi mirimo hanyuma rero niyabona ari ngombwa bagaheza bakaduhamagara kubera twebwe icyo dushira imbere nuko kugira ngo dushobore kuronka ikintu duhuriza ko ijana ku ijana no kuvuga inanimite biragoye gose kubera iri urupapuro rw'inzira twasinye mu Kayanza hari hasi twari kumwe n'imigambwe myinshi irenga 20 hama urwo rupapuro rw'inzira ibirimo ni ibyo ibikuru bikuru hafi 90 na bitanu kwijana nizo twa kumvikanye inguru doto mu gisagara cy'Arusha iTanzania kandi tukaba tubona yuko n'itari bike twagiye turabivugana hakaba n'ibyagiye muri ribizwa shingiro ryatowe ku bice 73 turabona yuko umugambi wa demokrasi ubandanya nibaheza bakabona ko bikenewe baraza kuduhamagara.
Hanyuma ga Jean de Dieu Mutabazi, kuri mwebwe izo ntumwa murumvise ahanini yuko baravuga bati turashaka yuko ibiganiro bisubira bikavyuka vyari vyarahagaritse nibutse mu kwezi ngira ngo kwa 11 mu kwezi kwa 12 muri 2017 mwumva ukubona baje ngaho bati turashaka yuko bisubira kuba bakaba ariko barabonana n'impande zitandukanye biha icizere nyabaki canke ari ubutumwa mukura mu nyabaki.
Ikintu twebwe kitunezera kubera twebwe turaca mu bintu by'ibiganiro ngaha mu Burundi, muribuka neza yuko nk'ibiganiro by'Arusha byamaze imyaka 4, ibiganiro mu nyuma yo kugandagura nyakwigendera Dade Melchior twaganiriye muri za Kigowe na Kajaga. Ubu rero uyu munsi ngaha mu Burundi ukuganira ukwicara hamwe wabaye umugenzo ugutwara neza mu bya politiki. Mugabo izi nishobora gusigura yuko bica bijyana n'ibintu byo kugabangana ibibanza bimwe bamwe bakunda kwita amagabura nyama. Igikuru uyu munsi nuko abarundi n'ahatari hari ibintu batumvikana ko bavuga ati twicarane. Icyatumye twicarana kandi cyabyaye ikintu cyiza nuko twashoboye nk'ubu kuronka ibwirizwa shingiro byisunga ibyo shingiro rya kera ryo mu 2005 bikongera kandi rikisunga amasezerano y'Arusha. Icyo nicyo gikomeye. Hama ikindi nacyo twifuza ni uko amatora yo mu 2022 yogenda neza kuko amatora yo mu 2005
turaza kubigaruka hariyo
61 65 93 no mu 2015
turaza kugaruka kuri ibyo ngene mwifuza ariko tubanze twibande gato kuri urwo rugendo rw'abatumwe na Benjamin Mukapa kugira ngo bashobore kubonana n'impande zitandukanye. Marie Louise baricakaho muri mu buhungiro mu gihugu cy'u Rwanda, uru rugendo rw'aba bantu rubahaye ubutumwa bwa gute mu rwakiriye gute
urugendo rw'aba bantu? Jewe burantera ikibazo. Ikibazo runtera ni ukumenya byari umuhuza azoheza kubaza bamwe n'abandi kugira ngo bashobore kwicarana bavugane by'ukuri umuti wo gutorera ikibazo cy'u Burundi. Uwo muhuza bamushyiraho hari ikibazo cyari kihari. Yarabajije hirya no hino, arabaza bamwe n'abandi rimwe, kabiri, gatatu, gushika n'ubu arageraho yumva neza ikibazo kihari icyo ari cyo. Arageraho avuga ati mbona ibi biganiro byo bahagarara ku bintu 8. Muri ibyo rero harimo n'icyiyumviro cyo kubwira bati ntibakore ku ibwirizwa shingiro, ntibakore ku mategeko asanzwe ari mu Burundi, ntibakore ku masezerano y'Arusha gushika ibi biganiro bihere. Ibyo bintu rero je nkuvumenga byarakamanganye ariko barambarira amatora muri 2022 akaba ari byaje kuvuga ngo ku rupapuro rw'inzira gatangira ntimbega none by'ukuri uwo muntu arariko arondera gutunganiriza abarundi, kuzuriza abarundi cyangwa ariko araherekeza ufise igikenya. Niho rero jewe mfise amakenga rira ndabibona neza iyo
bice. Hanyuma nko ku ruhande rwa leta ejo ucegera cambe c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimo yaravuze yuko kubwaba ibiganiro vyahezaho ngo nyabuna mwo abegwa n'amatati bora bingene hashigwa mu ngiro rupapuro rw'inzira. Mwebwe muravuga iki kuri amajambo? Murabona ko ari intambwe yatewe canke
ayo majambo jembo nari ari amajambo y'umuntu wa wundi avuga sinye nibugita no uyifashe kirindi ko mfise ubutegeko, ko mfise inguvu, ko ari jewe mfise uburyo ndabikora uko ndabishaka. Ntaraze abandi icyo biyumvira n'icyo bifuza. Ingorane naho ihagaze niyo yatumye Burundi bugera aho bugeze uno munsi. Abariko barategeka uno munsi bakora uko bashaka, bagira ibyo bashaka, bajya mu biganiro babishatse, babisiba, bavugana uyu munsi cyangwa bavugana uyu munsi. Kuko by'ukuri ntawe turashika kandi simbona ko ari cyo tuvuga gize ngo ibiganiro byaraheze ubasigaye ko twumvikana ku rupapuro rw'inzira ntibishobora kuhera bitabaye. None ko byaheze, mbega byaheze gute? Abaganiriye basezeranye iki? narinkeneye gukimenya kugira ngo numve aho nokatira kugira ngo niyumvire nti ego menye barumvikanye kandi bagiye kubishira mu ngiro bituma Burundi buronka ya mahoro arama butuma Burundi busura kuri yanzira y'uguteza imbere Burundi n'abarundi ivyo rero bita nuko menga ibiri mu byo bavugana uno munsi byo bavugana ni ukutubwira amatora kugira ngo ushaka kuguma ku butegetsi abugumeko atakimubuza barya bari batarimwo batariho bari nibagumiyo bari sinibaza niko hari umuntu no munsi afite umutima wo kwiyumvira ati mbega n'abarundi tubagira gute abarundi tukabashyira hamwe gute twumvikanisha gute twosubiza hamwe abarundi gute icyo rero nikiriko kiraza kandi sinibaza ko kizoza muri ibi biganiro numva biri kubivuga n'iby'urupapuro rw'inzira
ego ku ruhande rwa Radio Bujan de Dieu Mutabazi mwebwe murahagaze he ku byerekeye ibyo biganiro n'ibiganiro mubona ko byarangiye nk'uko icega ca mbere c'umukuru w'igihugu yabivuze canke haracariho ivyo gukora imbere yo gushira mu ngiro ugo rupapuro rw'inzira
oya sindi yuko ari ukutumvikana ikintu cyangwa ikinyarwanda sindi ko kurangira ari kuvuga ushaka kuvuga ko ibiganiro byahagaze oya urazi neza yuko hagati y'ibiganiro bibiri hagati y'ibiganiro twagiye turakora turakora munuze ibujumbura ibiganiro twakoze ikampara ibiganiro twakoze Arusha hagiye haracamo umwanya n'ibiganiro bya kera imbere ko dushaka ku masezerano y'Arusha haracamo umwanya yewe rero kubwanje kujya navuze ibiganiro ni ingendo nziza mu byerekeye intwaro nziza mu bya politiki kandi Nuzi Marie Louise arazi neza yuko ibigira inama bigira Imana nagukoresha ingimba uyu munsi nkuko arabizi neza nimba atari yaje cyangwa inshuti ziwe narigeze kuzibona muri iyi minsi yahera baragize imanza ari abo bose bari ngaha famiye yiwe nyinshi iri ngaha nta muntu n'umwe bakomakoma nta n'ikintu na kimwe gishobora kuba kimutuma nuzi ari hariya ashatse n'uyu munsi arashobora kuza agatembera mu Burundi hariyo amahoro n'umutekano ikintu nacyo cya kabiri turaze gusoma amategeko turaze gusoma amasezerano y'Arusha turaze gusoma twarasomye ibwiriza shingiro ryahabura mu 2005 n'iri bwiriza shingiro by'uburi tugenga umutima ni umwe umutima w'Arusha warubahirijwe ariko bituma rero twe tubona ati atari ibintu bike tutumvikana ibindi birashobora gutuma umunye politike abandanya akora umurimo wiwe wa politike ibyo abona yuko yifuza kuzohindura agasaba imvugu zikwiye abene igihugu bakazimuha agahaza akabihindura najyewe tuko turavugana ubu ibyiza shingiro riheruka gutorwa itariki 17 z'ukwa gatanu bakaza bakarishira ko umukono itariki nzi z'ukwezi kwa gatandatu si ukuvuga ingingo zose zigize ngo ziranyura hari izitanyura mugabo mugihe rimaze gutorwa n'abenegihugu ku bice 73 ndemera yuko ari byo bigenga Uburundi ndemera ko ari byo rizongenga
Mutabazi mushinga ntaye mutabazi turabigaruka ko muraza kutubwira kuko hari hakabazo nabajije gatomoye twashaka inyishi tomoye kuvyerekeye akazoza k'ivyo biganire ku mpande zitandukanye bamwe bati ntituraganira abandi bati twaraganiriye hama bahuza nabo abaserukira bahuza bari ngaho kugira ngo barabingene ivyo biganire bitariko biranavugwa ko rumwe byosubira gutangura ariko imbere ko tubandanya tukire abashaka kubaza ibibazo bitandukanye hariho nka Thierry ku murongo wa telefone Thierry Kaze
mugarorera akantu no kugira gutaga toni wo vyemera
ego Thierry bangira gatonya mutabaza rafisi cavuga
navuze ku byaniro bidahagade kubera n'ubu abari ko baratwumviriza n'abari ku murongo uyu munsi hariho ibiganiro biriko birabera ibitumbura bishobora no kubandanya nejo
nagira n'imibonano mutabazi nibiganiro barimo canke ni kubonana n'imirwi mwimwe
none icyo kugira ngo twumvikane gembona imibonano n'imiguruki gembona byose geno ndazita ibigani
ndeka ntaco twakire Thierry ku murongo wa telefone Thierry Kaze ku ijuga ya Amerika
Ego amahoro neza ya.
Namahoro dikibazo canke intererano kubatumire bacu turase Marie Louise bari cakora mutse muhari w'abakenyezi nabigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi na Jean de Dieu Mutabazi arongoye mugambwe Radebout turi mu vy'ibiganiro vy'abarundi duga ku ijambo.
Ego yane icena goma mugeta mbere iyo tuvuze ibintu by'ibiganiro abarundi turafite ingorane imwe ni yuko umwe wese atarondera kudadaza ukabona yuko umengana n'umwe ashaka kurekura ugasanga na vya biganiro niyo bibaye ntacyo bipfuye bivuyemo ejo gituma rero je ntibira ni ugiye kuraba bano bahuze banavuye hanze banashaka kuza kwabona nko kuza guhetegera iby'abarundi bakoze mugabo je intambwe ya mbere mbona yuko ari iy'abarundi kuko yuko umunyamahanga tuza kubahuza abo nyine batabishatse yuko bumvikana hagati yabo ntantambwe tuzosa dushitseko hanyuma je hari ikintu kimbabaza iyo numvise abo bantu bariko barabwirana amajambo wumva ko mengana amajambo yo hejuru aremereye ariko baheze ugasanga bahuriye ahantu hamwe ariko barasangira agacupa nubwo ashusanga umunyagihugu yabumvirije yumvirije vya bintu nyene bakariraniye agatavuga ati aba bantu nyene ndumva ko mengana abanzi ugashusanga rero abanyagihugu nabo hasi baca bagomba kumera gutyo nyene kubera bumva abantu ko bariko baritwara je navuga nti aba bantu nibamenye yuko inyifato bagira imbere y'abanyagihugu niyo abanyagihugu baheze bagafata rero batubera akarorero bareke kuvuga bati turadada dufasha ibi n'ibi no jewe mbona yuko umenga abo nyine abanyepolitiki baramutse bavuga bati tugiye mu biganiro ntibavane badatoye inyishu ndibuka umuhisi mvungira ariko arafata abari bagiye arusha abahimiriza ngo mutumvikane ndimuza kuva mu bwacu usanga twebwe abariko baraza twita ngo nabahuza nta kintu zigera bishikako ibibera i Tanzania ntacyo zigera bishikako je navuga nka Barundi turafite abashinga nawe baburiye kandi bindeya muntu twicara abari bonyine batufasha ama banyamahanga baze kuza bahetagira ibyo twakoze murakoze Diane
urakoze ubwire umunsi mwiza Thierry. Madame Louise Baricako murumvise amajambo ya Thierry cyo kimwe na Jean de Dieu sinzi ko musicumu yavuga ko ariko hambavuye ayo majambo ndafise n'akandi kabazo mbaza muriteguye ejo kuja mu biganiro niyo abahuza bumvikana ati itariki umuhuza yumvikana ati twavuganye n'imigwi itandukanye iri mu gihugu cy'u Burundi twumvikanye kuri notariki. Madame Louise Baricako
Diane ndemera cyane ko atanzira n'imwe no kuzuriza abantu batase atari ibiganiro ndabizi kandi ni ibintu twumva twese nabo turi kumwe bose nabo tugenda na bose icyo barakizi hariho rero umunsi ugiye ibiganiro mbega n'ibyo kudufasha iki uno munsi uwo ntumira jewe akambwiye ati nimuze tugira tuvugane iby'urupapuro rw'inzira rw'amatora yo muri 2022 nimuze tuvugane tubitunganye notora kugenda cyangwa kutagenda bijyanye n'icyo nshaka gushikiriza noba nembera ko tugiye kuvugana urwo rupapuro rw'inzira ngo arirwo rwunzuriza abarundi kuko jewe uko ndabibona kandi uko nzi ko nabo turi kumwe dukunda kubivugana aba bakenyezi cyangwa n'abandi bose dukunda kujanirana turabizi yuko iki gihugu kiri mu kaga naho uyu mutabazi avuze ati hari amahoro kugira ngo hariho ukuntu gushika uyu munsi tutarumvikana neza twese icyo kivuga amahoro amahoro nimba avuga icyo jewe ntituragera hari amahoro kuko nta muntu n'umwe nzi yo yifuza kuguma mu gahinga ashobora kuva iwabo ubwo manza ariko nabwize manza ariko aravuga zo mu muryango wanjye narifuza cyane kuzibamwo kuba ntari muri ibyo ntaha kuyibaza ngo ni ibintu byo gukina kandi nitwo bikina ko ibyo kuko ni ibintu bikomeye cyane mugabo rero hari nta mahoro ahari uno munsi w'amahoro yari ahari abantu bose baba barashitse Burundi.
Yego Madame Louise, Madame Marie Louise, mu ntunge gatonya imbere ko tubandanye ikiyago hagati yamwe na Jean de Dieu Mutabazo afise agatelefone kiwe muri haut-parleur agakuremwo kuko amajwi ariko arasohoka nabi kuri radio.
Allo?
Ego hari uwo bafise aga telefone kiwe kari muri yo parlo kugira gakuremwo bariko arambarira yuko muhinga bw'ivyuma.
Karavuyemo?
Urakoze cyane gose. Ego Madame Louise Baricako mubandanye. Murakoze cyane mutabazi.
Okay.
Ego Madame Louise Baricako mubandanye muduga mu kiyago cyanyu mutini two biteba kuri ivyo byo kudashobora kuja mu gihugu cy'u Burundi kubganje. Ego. Marie Louise Baricako turacari kumwe? Turumva yuko tudashoboye kumugumana ku murongo wa telefone. Jean de Dieu Mutabazi mwebwe turacari kumwe ku ruhande rwanyu.
Allo?
Ego muriko muratwumva?
Genda kumva.
Ego, Madame Louise baricako nuko tudashobora kumugumana ku murongo wa telefone ariko aragaruka mu buhinga bw'ivyuma basubiye bamuturonderere. Mwumvise amajambo Thierry ariko aravuga hama kuri mwebwe ejo ivyo biganiro mukaramuka mwumvikanye n'abaje baserukira bahuza kuri iyo mibonano itandukanye muri ko muragiranira muri teguriye kuzoca mwitaba ivyo biganiro.
Twebwe nkuko tumaze kuronka umwanya w'ukubishikiriza ibiganiro twovuga yuko bikenewe mugabo ni si indispensable ni necessaire mais pas indispensable no kuvuga yuko ibyo biganiro birakenewe mugabo singombwa singombwa kubera twebwe ntuzeye uko twebwe icyo tuvuga yuko mu gihe hari ibintu dushobora kuganira ko tukabihuriza ko ni sawa mugabo mu gihe hari ikintu kinaniranye ko tubumvikana ko abene igihugu nibo bacabaza bakadutatura mu gihe abene igihugu tutagiye mu matora inama nshingamateka niyo ikifasha kudutatura mugabo aho twe duhagaze nuko iyo ngendo y'ibiganiro y'ukwicarana y'ukwicarika abantu ngo baganire iyo ngendo turayishyigikiye cyane rwose.
Ego hama mugamo kavuga muti ni si ngombwa yuko muganira kandi mwumva mubishigikiye.
Oya ningendo nziza mugabo kujya ujya wundi yaheje kuvuga ati hagize umuntu aza kudadaza hariyo ikintu nkuko tukunda kuvuga icyo bita invide juridique
n'ukuvuga
invide institutionnel n'ukuvuga mu gihe tuba twegereje ntuze nk'amatora dutuma turonka inzego nshasha nawe uza kuvuga ngo tubanze ko ngo twumvikane iki ngo gushikaho ibiringo bihera ntibishoboka kubera nuzeye umugambi wo kuganira ni umugambi uri wamyeho uriho kandi uzokwamaho mugabo umuntu ategeza kuvuga ati turaganiriye twamaze gutera isemo ubu rero iki tugishyire mu ngiro icyo tutarumvikana ko nacyo tuzobandanya tukiganira.
Ego Marie Louise Baricako muragarutse ku murongo wa telefone mutwihanganira ivyuma byari byatugoye murakoze kugaruka mwariko muraduga kwijambo muvuga muti kubwanje hari nivyo tudakwiye guteba ko ikintu c'amahoro ntituriko turacumvikana ko ku mpande z'abari mu gihugu n'abari hanze
sindabizi ko abari mu gihugu n'abari hanze nibaza yuko ngira ngo arabazi ko barabikora n'abasanzwe kuko sindibaza ko hari amahoro mu gihugu turabirabira ku bintu byinshi turabira ku buzima abanyagihugu babaye ko turabirabira ku ngendo ibintu biriko biragenda iwacu by'ukuri jewe ntahoro mbona kandi ntayahari ikindi nacyo novuga ni iki kiriateza ati abagore bariko baraganira niba bareka kudadaza nagira ndamubwira yuko ku muntu wese azi ibi biganiro turiko turavuga si ibiganiro byo gutera inkuru ibiganiro byo guharira kugira ngo abantu bagire aho bahurira kuko barafite icyo batumvikanye ko iyo rero bariko baragira ibyo biganiro ni ibintu bita negotiation rimwe rimwe hari abo umwanya wo kudadaza hakaba n'umwanya wo gusubiza hasi no kurondera aho guhurira niko bigenda niko bimeze nta muntu umwe byotera ubwo buryo iyo ngorane ihari ko rero abanyagihugu bashobora kubyumva biriko biravugwa sindibaza ko hari umuntu umwe yotera ingorane ngo bimubuze kugira amahoro kuko ni byiza ko abanyagihugu bamenya icyo igihugu ingene biriko biragenda n'ibintu tugomba kwigisha nimba dushaka by'ukuri kuba dufite abanyagihugu bategera babona ibintu kandi bafasha abategetsi kugira ibintu neza mu gihugu ni byiza ko bamenya ibintu ingene biriko biraba ko babyumva bakabyumviriza nabo nyira bakabiterera ko nibaza ko ari byiza cyane ntawe bitera ingorane mugabo kugira ngo abantu baza guharira agasasa gusangira akayeri izo ni iyo ngira ngo ni ibindi ntamenyereye cyane ariko rero ko abantu bayaga bagashyira hamwe naho twuharira twaba duce tw'abanshi nikuko tutumvikanye n'icyo tw'abanshi turayaga kandi tahuje mbwa tukavuga tuti iki ni tugihurije ko turagihurije ko ni ibintu bisanzwe cyane nibaza ko ata muntu n'umwe ashaka kumenya ibyo igihugu ngo bigenda iyo bikiya.
Murakoze cyane turafite Niyongabo ku murongo wa telefone. Niyongabo ikaze ku ijwi rya Amerika. Yego aho uherereye hamuduge ku ijambo.
Jewe mu bisanzwe jewe ndi Murundi
ego
ariko ubu sindi mu Burundi kandi bitaye ko sindi mu ikambi y'impunzi sindi impunzi mu bisanzwe ndabitere bizinesi wanjye mba ndiko ndakora na mu Burundi rimwe na rimwe bikunze ndakubitira yo nkabona ibyo mu Burundi bene bimeze rero mu Burundi nasanze abantu benshi baba abanyepolitike cyane cyane bo hagararako bibafatira ibintu muri kahise bafatira ibintu ku mwanya waho bageze gute buriya nk'aba bantu bavuga ati nta biganiro byarahize ati n'ikimenyamenya ati n'ibyiyoshingiro baramaze kurihindura abantu barakwiye kwiyumvira kwanza bakamenya ingene abo bantu bazi niyo baciye kugira ngo bashyikaho bari uno munsi bibonekana yuko rero abo bantu bitwa yuko bari hanze y'igihugu atagambo bafise agati uko bo bari inyuma y'urugo ntibari mu rugo
nibo bagima canke bagima n'abari imbere mu gihugu
barabazibira nico mpaye ndahubwira bo barabazibira ntibinjira mu rugo bo bari inyuma y'urugo barabahinze rero urya ngo bashobore kwinjira muri rwa rugo bagira icyo bavuganye jewe mbona yuko abari ndani mu rugo bafise intumbero y'ingene baze bavuga ati bo bagira ati badakoresha ingufu nk'izo natwe twakoresheje kugira tuhashike tuguma tubazibira ntibikunda buda mu Burundi harabaye ibintu byinshi hagati mu gihugu urabona dufata nk'igihugu iyo kiri mu ntambara haba ubwicanyi bwinshi butandukanye dufate nk'akarorero nko hagati mu gihugu ahantu mu ishyamba ahantu mu busoko abantu benshi barapfa bagatikira bikamenyekana haraciye igihe kinini mugabe ikintu kibereye hagati muri kapitale nk'aho i Bujumbura cyanke igitega cyanke mu Rumonge uwo munsi nyine kirarakimenyekana muranyumva
yego turiko turakumva duga ku ijambo Nyongabo
ego rero udusanga rero aba bantu rero bitwa ko bari inyuma barahinzwe ntabwo ubwo bafite bavuga ati ninjire hama abantu b'abari ndani bavuga ati atanga ubwo umufise mukoresha nk'ibyo twiwe twakoresheje ntibishoboka nicyo bituma rero uno munsi wo bavuga ati nta n'intumwa tuzosubira kurungika hanze twebe twarahejeje mwebwe muragombe mugumiye aho naho hatoherwa nk'imyaka ndabona 35 abazoguma babacengacenga uko nyine
ku bwawe ukabona yuko vyogenda gutega niyo ngabo
ku bwanje mu bisanzwe ku neza y'abanyagihugu bose duharuye kahise kuko ingufu ntizikora iyo abantu bavuze ngo bakoreshe ingufu n'utariko arazikoresha kubera icyo abazigamwo nawe biramuhitana byiza rero bari bakwiye kwicara hamwe bakibuka kuko n'abanyene igihe bari bakiri mu ngorane nk'izi bari inyuma habaye ibintu bikomeye cyane kugira ngo abari ndani mu rugo bemere
urakoze cyane rwose niyo ngabo ku byiyumviro byawe ugira umunsi mwiza
ahwerere hirya gatoyi mu mpe gato akanya gatoyi
yego
byiza rero kubyo byo niyumvire ntiyari hakenewe yuko hato hapfa hamanza kurundirwa inguvu ngo hononekare byinshi gusumba bari bakwiye kwicara hamwe abo bantu bagiye bakagaruka kubaka igihugu cyabo bakabyumvikana ko neza
yego
kuko n'ahandi baronse hapfa basanuka ari ugusambura n'ibyari bisanzwe biriho jya gucyumvira ati wanjye nyamukuru ni uko bokwicarana abo bantu baturatura bari inyuma y'igihugu ejo bagaruke hape bonona ibintu batabe gukoresha ingufu nk'izo nabo nyine bakoresheje ye nimvubibaza yuko byiza gusumba bokwicarana bakumvikana hanyuma bahagaruka mu gihugu bagasangira iby'igihugu
urakoze ubwira umunsi mwiza niyo ngabo turase kandi na Frederic ku murongo wa telefone Frederic Kaze aho uherereye hama ikibazo canke intererano ku batumire bacu
ego mararaye ingozi ego ikibazo narifite cyangwa se intererano turamaze kubona ko abantu bamwe baherereye muri iyi leta yacu umenga bamwe baravuga n'ibyo twebwe abanyagihugu tuba tutabatumye bitewe n'amajambo tuza turabona bashikiriza atandukanye n'ay'abandi baba batavuga rumwe n'iyi leta yacu kuko turebye nk'abantu n'abantu bose bagiye barashikiriza ibibazo byo kugira ngo barebe ukuntu biriya biganiro bishobora kuba byakomeza nta jambo biteze bahabwa ahubwo babita abasazi. Ubu rero byarahindutse kubera bamaze gutora ririya bwirizwa shingiro bavuga ati ubu rero ibiganiro byararangiye. Kuba byararangiye rero urumva ko icyo bari bashaka bobo ko hari uguhindura ririya bwirizwa shingiro cyonyine, kandi urabona ko bavuga ati n'abantu bahungiye hanze ngo utazi icyo yiyagiriza ngo yogaruka, ariko tukaba tuzi neza ko umuntu iyo yahunze burya cya kintu aba yahunze iyo kitarahava ashobora kuba yogaruka. Kandi baravuga ko n'uwogaruka ari uwoba atazi neza icyo yiyagiriza, dufate nk'ujya mu nyagihugu aba yahunze atana kimwe asi hariho n'ubuhunga kubera ubwoba, ariko n'ubwoba wahunze kubera ubwoba burya hariho icyo biba bisobanuye, kuko ntushobora kuva mu rugo atacyo babonye gishobora kubacaho kugira ko ingaruka. Ubwo rero tumaze kubona nk'amagambo yagiye akurikizwa n'abandi bantu bari mu Burundi cyangwa abo hanze, hanze hariyo abagomba ngo ni imigwi ngo irwanya ngo Leta y'u Burundi, ariko twebwe iyo migwi ntayo turigera tubona, kandi Leta y'u Burundi nayo ivuga ati nta migwi y'abagwanyi ihari. None Leta y'u Burundi niyo mpamvu wumva ivuga yuko ata muntu n'umwe boganira, kuko n'ibyo boganira ntabihari, kuko ibyo boganira kwari kugira ngo abo bantu bagaruke, ariko urumva ko atana kimwe kihari bahunze, n'abahungura urumva ko bavuga yuko bafise ibyo bagirizwa. Ariko urabona ko n'abahunguka bamwe bamwe benshi bashikira mu mabohero bitewe n'ahantu henshi na henshi dukunda kubona mu ntara zitandukanye harimo abantu bahunguka tukabona irengero ryabo tukabona iherezo ryabo iyo baruhukiye. Ibyo rero ntawo bidehako ibyo biganiro rero kuba nabo bemera ngo hari ibyo bazovugana ngo byarahetse ngo ibindi bazovugana bijyanye n'impapuro z'inzira, urabizi ko bose batasisinye ko batasinye ku iryo tegeko
ugira umunsi mwiza. Frederic, urakoze, ugira umunsi mwiza ngaho mu ntara ya Ngozi mu gihugu cy'u Burundi. Ego, Madame Louise Baricako, murumvise ibyumviro vyamwe n'abandi. Hariho Nyongabo twabanjirije ko hakaba na Frederic. Nyongabo ati muzahava musanga bariko barabacengacenga umwanya utakari gutyo. Frederic nawe agarutse ku co abona yokogwa. Cokora sinzi ko mufise ico muvuga kuri ivyo vyumviro vy'abanyagihugu.
Ibyo byumviro by'abanyagihugu jewe icyo navuga yaba Niyongabo yaba Frederic bose nyine turahuza, tuvuga bimwe n'ibyo nyine ibyo Frederic avuze n'uko biri ibyo Niyongabo nabyo avuze, ariko avuga icyo nanjye navuga. Ikibazo dufishe mu Burundi ku by'ukuri ni ikibazo cy'uburongozi, icyo bita leadership. Dufishe abarongozi batariko ibyo bariko barakora muri uyu mwanya, wogira ngo igihugu cyagumye mu mahoro byose byagumye ari byiza. Nta kintu na kimwe ndumva kijyanye no gutorera inyishu ibyo turimo muri iki gihe turiko kiraba, kuko tujya mu matora nk'uko umenga ni bisanzwe. Abanyagihugu bamwe ariho bari, abandi atariho bari, womenga ni bisanzwe, abatariho bari ntibaraba. Ni ukuvuga rero yuko uno munsi icyari gikwiriye ryari ijambo ry'ihumure, ijambo ryo guhurira Abarundi, ryo kwegeranya abana b'u Burundi bose. Uwo wese yibaza ko ari umuntu abarongoye akerekana by'ukuri ko ahagaze ahantu hatari aha bose, ari ahantu kugira ati ishusho umutima kibyeyi, ishusho umutima wo gushyira hamwe Abarundi bose, uwo ntawe uhari. Akarongera ndaguhe wagasore yaratsinze amatora undi muntu ayatsinze acahamagara abanywanyi be ababwira ati ni intsinzi rero tuya twebwe twenyine, ni intsinzi y'u Burundi ibagira ko twigeze duharira na bamwe cyangwa abandi twese tukunda kubakira ku mugozi umwe. Uno munsi icyo kintu ni kiza, narimo sindigenda cumva kuva ibi bintu bitanguye muri 2015 gushika uno munsi, sindumva umukuru w'igihugu ariko aratera akamba abarundi ati Barundi bana b'u Burundi subize inkota mu bwubatsi mugaruke, musubize rero kuba ku Burundi, dushire hamwe kuri shavu, kuri inzigo, kuri kibi, ntihagire uwusambura, ntihagire uwica ingo, twese tujya hamwe turi abana b'Abarundi. Icyo sindacumva nyarimwe, kuba ntaracumva rero nta kiriho, none tuzorongorwa gutse by'ukuri. Rega none turakenyeye Abarundi bamwe babe mu Burundi, abandi ntibabe mu Burundi, hama tugene nk'uko byari bisanzwe. Naho rero ndiyandi abo turi kumwe, twese turahuje, turi ariko baravuga n'ivy'ukuri, igihugu ntikiraronka amahoro, ivyo biganiro rero nirisubire harya byatanguriye president Mukapa nasubire harya yasanguriye wa mukavuga byabi byari byari ya mapwa umunani
zangingo umunani
yarahinze tuyavuge dushikaho dushika tuvuge tuti aro turasezeranye turumvikanye nibi ngo tugende kubishyira mu ngiro
yego Jean de Dieu
batanye wabo twese twuba ku buryo turi hamwe
yego Jean de
Dieu bidashoboka kandi kiri naco nagira mvuge by'ukuri ije bavuga cyo umuntu yarahambaye cyane n'abarundi bonyene kujya mu biganiro tutaravuga tuti ego metrisegure kuganira ego meti yashaka gutera inyishu ego me hari ikibazo kuko bitekereza ngo hari amahoro n'ibyukuri ntabyo kuganira biri
Jean de Dieu Muta ego Jean de
tukaba twemera ko ari ikibazo cyo tukirengera umuntu
Jean de Dieu Mutabazi murumvise ivyumviro vya madame Marie Louise Baricako na banyagihugu bagiye baraterera ivyumviro vyabo bitandukanye ntanguriraho madame Louise Baricako hereje ati none twoja kuganira wumva hari amahoro kugira ngo dushike kuki mavuze yuko igihugu gitekanye ivyongi ngo umunani kubganyo nizoja mu vyo muzoganira ko muri ivyo biganiro hari hizikwiye kuvamwo cyane
ingorane iriho gushika uyu munsi uko madame Marie Louise Baricako avuga ngo hari ikibazo cya leadership oro ikintu yibagira aho je mbona yuko harimo n'ikintu cy'ubwishime nuko leadership y'igihugu
ariko ntituza kubemera ko mubwirana na
ishigwaho biciye mu matora icyo kirategereza kukimenya ntishigwaho biciye muri negotiation nka bimwe byaba yarusha kera ishigwaho biciye mu matora icya kabiri lesing datezima ni ukuvuga ibintu byagiye biraba kugira ngo haze ihumure ngaha mu gihugu aribuka neza yuko kenshi hari abantu bagiye barajya mu migumuko mugabo hakaba amishyaka b'ikigongo cy'umukuru w'igihugu bakarekurwa byarabaye kabiri gatatu hanyuma rero n'ikintu bagiye baravuga kenshi kuva ariko inyuma kiremenanya bavuga ngo hari ikibazo cya manda barazi neza yuko ejo bundi mbere yo gushyira umukono ku ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu yavuze yuko atazokwitoza mu 2020 none nimba hamaze kuba desine d'apesima nyinshi kandi bemewe mu makungu ndorera gatonya none akeneye iki ashaka abantu bigenda nk'uko kwa Marie Louise Baricako n'abantu twebo tukunda kubona ko ari intagondwa
ntituza Jean de Dieu Mutabazi murankundira
abashikiranganyi nka batanu bari muri leta bapartaje l'actifs au passif ni ukuvuga ibigenze neza n'ibigenze nabi bakabyumvikana muga agatahindura aho je namusize ari kumwe n'aba bantu bakorana na Mukapa akaza kuvuga ati ibi igihe cy'isinyi kandi byose bari kumwe muri leta asanga rero hari ikibazo cya leadership nibakireke mu 2020 abanyagihugu bazaza bakigature ikintu gusa twe twifuza kandi nimba atakintu cy'ubunyoma kiriho cyangwa cyo kuba intagondwa namuhaye akarorero k'imanza zabaye zari wabo bose bakaza ngaha kandi ko bari ngaha abantu benshi ngaha turicaranye abasangiye ibyiyumviro baba MLC baba abaparena baba amizero baba abanyamwete n'abandi bari kumwe turicaranye ngaha kubera iki byiyumviro ko abasunze amakonvisiyo
Jean de Dieu Mutabazi
nabo bari kumwe
murankundira murashaka kunkundira gatonya icambere coco ku ijugi y'Amerika ntidushobora guha umwanya abantu ntidushobora kubareka ariko muterana amajambo gutyo ibyo kwitana intagondwa n'ikireka tubireke twubahane byiyumviro by'uwundi hama tuduge ku ijambo muri make rero mwebwe muti ibiganiro akukabaza nongenda kabaze muri make ibiganiro kubganyu bibandanye canke nta kamaro yuko muganira
iriga wowe naho wanse nahandi muri politiki baravuga ati ujya muntu ari muri opposition radicale ni ukuvuga ahashize ntakura none muzoganira gute ngo mwumvikane n'umuntu aho yamaze gushira adakurayo kuganira neza ni question de cede ati moi je cede ici undi nawe ati je cede ici kugira ngo muhurire hagati namuhaye amasinyo d'apesima amaze kuba menshi n'ibitari bike iyi side route twasinye mu kaza nuko atayibona yarubahirije ibyo twari tumaze kumvikana bitari arusha none naye handi bene ngaho Marie Louise Baricako avuga ati mutagize ibenye neye
kuma ni gumira mu buhungiro none wa muvanga aho ivyo biganiro bizaba bitwa ngo
hama none ga mutabazi ndabumva neza ugo rupapuro rw'inzira ruheruka gushigwaho mu Kayanza nubwo hariho abagwidogeye ku bwanyu rusa nk'ugukuraho ibiganiro cyane
oya ahubwo burashigikira gose burashigikira ingenzi y'ibiganiro burabishigikiye gose mugabo kujya nakubwiye ibiganiro byaramye biriho ubu tuko turavugana biri kandi bizokwamaho naho intwaro yohinduka muri 2020 abantu bazoza batwara bazobandanya ibiganiro
ibyo
tuvuganira hagaze bazobandanya ibiganiro kubera ni ingendo nziza ituma abantu bagenda ntuzeye baregerana kugira ngo ibyumviro batahuriza ko bagerageze bahurire hagati ngo utagize ikigero nkeneye
Madame Louise baricako murumva bizohava biborohera muri ivyo biganiro basubiye kuvuga ko bigiye gutanga uruhande rumwe bati ibiganiro biriho kandi bizokwamaho ivyo tuvuga mbwa nimwe vya Arusha vyari vyatanguye bigiye gukomeza urundi ruhande bati hariho kucengacengana kuri ko kuraba murumva ivyo biganiro mugiye koroherwa kugira ngo mubisubiremo
muramba barira isubire mishime canke ndi ntagondwa ndabo ndagira mvuge nti mu gihe turi ko tuvugira ibiganiro ari kuvuga ibiganiro kuyaga imibonano bituri ko tuvuga ikintu kimwe iyo tutari ko tuvuga ikintu kimwe rero yaza kugora ko dushikaho duhurira ibiganiro mwari ko muravuga n'ibyo biganiro byo kugira ngo abarundi bicare hamwe barari ingene bosora inyishu ku kibazo cabaye kigatuma abantu bahunga kigatuma igihugu kibanza hagarara mu ruhagarara icyo rero sinyiraga ko mutabaza ariko ari karabuga niho rero ngira nti yaza kugera ko duhuje kuko nti n'ikindi ko tuvuga kimwe
mutabazi muri ko muvuga ibyo biganiro nyine
kuri ko niyo ngira rero ndibaza yuko ko ikenewe ko duhuje akora icyo bamutumye kumvikanisha abarundi kujya byatumye ibyo gukira mu kajagari kibya rero cyo muri cyatanguye muri 2013 kageraho bagena ngo aze gufasha ndikandisha barundi kijya navyo yari yarikoje aragira aho yagejeje niho yavugaye mapfuwe ngo nani yababwiye ubu rero je sinzi kwivyo byazimye nuko byabaye sinzi yuko azofasha uburundi ngo bugende bubandanye mu nzira ikumiriye bamwe bagumi iyo bari abashaka baze mugabo ntihaje barya bafisiki canke iki ndibaza yuko turiko turavuga turiko tuvuga ikibazo c'Uburundi niko tuvuga ikibazo c'imiryango turiko tuvuga ikibazo c'abayendivizi turiko tuvuga ikibazo c'Uburundi kandi reka tucubaho tukivuge kuko kirahari mugabo mugihe tutabyubakwa kubivuga tuzobigumiza gutyo hama ufashe ububandanya bandanye mugabo ntibizokunda ushaka Uburundi buhagaze dushaka Uburundi bwa bose dushaka Uburundi butekanye ibyo navyo ntibizokwizana bizoza ari uko ababijejwe bose babyemeye kandi bakabyiyemeza
Yejuge America Washington DC kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga mutabazi harakajambo mari mugiye kuvuga ndabaciriyemo
oya ngira ngo nuze ko ara kandi karande vuba n'isi ngira ngo ikiganiro kugira gihere
ubwo mwanya ari imbere
nagira mvuge gusa yuko ibiganiro ari mode de gouvernance politique kandi cyo nikiganiro ni intwaro y'ubu gusa ibiganiro byaramyeho biro kandi bizokwamaho n'ibyiza
yego ariko ibyo turi ko turavuga ni bya biganiro bya Arusha
niyagira umuntu azoka amavuga ngo je ngo nshaka yuko ibiganiro ndabijyamo ngo ariko akunze yuko bizara iki hariho nk'ibintu ntidushobora kwisitikira ngo tugende dusubirire abene gihugu kubera nibo batanga ubutegetsi ku byerekeye naho amahoro n'umutekano turiko turavuga nibyo hariho nk'impunzi hariho nk'impunzi ziri mu Rwanda twe twidoga yuko basa n'abantu bugaranywe ari abantu usanga bafatwa nabi bidakurikije amategeko mpuzamakungu ugasanga twebwe aho tugere tuvuga tuti harakeneye tripartite hagati ya HCR igihugu cy'u Rwanda cyabakiriye n'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bareke gufatwa nabi kubera turamaze kubona abahunguka ibyo rero turasabye yuko bene abo barundi bari hiyo mu Rwanda bifuza kwitahira iwabo yuko botaha abandi nabo bifuza kuza kugira politiki nibaze nta byera nka de baze ikintu bavuga ati jewe iki kintu mbona yuko cyohinduka baze nuze barondera amajwi barondere ingufu mu majwi kugira ngo barabe uko bokunjya mu namashinga amateka ibyo bintu bifuza baheze babirenganishe birengane
ariko byose ngira bizoca muri ibyo biganiro nyene byarusha turiko turanagaruka kuno munsi mu kumwanya urukura je imbere nkuko mutabazi yarabivuze turasigaranye iminota 10 gusa ariko turabandanya twakira amatelefone y'abanyagihugu batandukanye bashaka kugira ico bavuze Etienne ari ku murongo wa telefone Etienne aho herereye interano canke ikibazo
we namaze gukurikirana neza
duga kwijambo
jewe ukuntu ibyo bintu ndimo ndabyumva nk'uko babandanya basemerera hirya no hino ku isi numva ibiganiro bidakumira niko karusho kuko twebwe abanyagihugu turi indani mu bihugu nitwe tumaze kubona ingaruka uko nk'ubu batawucaruka ku mupaka ugasanga hakenewe ibintu runaka ugasanga tw'abanyagihugu nitwe turimo turifata kugira dutunganye ibyo leta iba ikeneye urumva ariko turimo turazibona none tuzama tumeze uku se kugira ryari urumva tuzobaho mu buryo bubuhe bumeze neza gusa urumva iyo bavuze rero kuganira tuvuga ngo ni ukuganira kugira bo hanze bahunguke gusa na twebwe tuba dushaka koroherwa mu mirimo yacu yose kuko hari amahoro ibintu byose bigenda neza none se ayo mahoro atuhaba gute bataganiriye iyo bavuze yuko rero mu Burundi atana kimwe atangorane hari nka twebwe turi indani mu gihugu turaheza tukabaza duti none niba nta kibazo gihari tureka kwambuka imipaka gute ngo dusubire dukore indani atatwara dukora ukagisanga donke ibintu by'amatagisi byabaye umurengera ntitukironka aho dushyira nayo tumira batwakanye n'ibintu tutaronka aho twikora none urumviza atari ingorane ziri indani mu gihugu
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza aho uherereye Etienne kuri ibyo byiyumviro byawe Madame Louise Baricako ibiganiro byaheruka mu kwezi kwa 12 2017 byabanyavyo byabaye imbere y'uko ibwirizwa nshingiro mu gihugu cy'u Burundi rihindurwa murumva yuko muri zangingo 8 bari barumvikanye ko hari zikwiye kuvamwo kuko iryo bwizwa nshingiro ryahinduwe inyuma y'ivyo biganiro canke bitegereza kuguma ko vyari bimeze aho ivyanyuma vyabera Madame Louise Baricako niwe atuvanye ku murongo mutabaze kabaze nako nyene ibihumbi 2017 mu kwa 12 ibiganiro vya nyuma nyezi na vyabaye imbere yuko ibwizwa nshingiro rihinyanyurwa hari bizohindurwa ku bwanyu bikwiye kuvamwo mu ngingo zayo zarumvikanywe koko ibwizwa nshingiro ryahinyanyuwe inyuma cyane
kujya twabivuze katuzana yatwishikiriza iyo ufashe ibitabo uko ari bitatu igitabo cy'amasezerano y'Arusha kiri kuba mbere n'ayandi masezerano yagiye arasinywa yo guhagarika ingwano ni ukuvuga amanexi yayo ugafata n'ibwizwa shingiro by'ibihumbi 2005 ugafata n'ibwizwa shingiro byo mu 2018 ayo mabwiriza shingiro uko ari abiri yose yisunga amasezerano y'Arusha abantu rero bagenda baravuga ko amasezerano y'Arusha yahambwe icyo ni kinyoma teruye naho tworondera abantu b'incabwenge baminuje mu byo gusoma amategeko nta muntu ndumva aza kukemeza icyo kiri mu mitwe y'abanyepolitike bamwe bamwe ikiri nacyo amasezerano ibwiriza shingiro ryo mu 2005 si fotokopi ya Arusha yisunga amasezerano y'Arusha shingiro ryo mu 2018 akaba ari cyo gituma rero nimba hari ibintu tutumvikana nicyo nabwiye Marie Louise Baricako n'abandi bariko batwumviriza nta muti wishibere bazoze twicarane mugani hagira ubuza ngo twicarane ashaka yuko iyo bibira yo kwicarana ituma ashikira ibibanza ibibanza byo twita ubutegetsi kuva ku mukuru w'igihugu gushika mu nama nshinga amateka inama nkengezo bateka n'abandi ibyo bibanza bihabwa n'abene gihugu biciye mu matora hanyuma nuko imbere yuko dusinya amanuzeye urupapuro rw'inzira mu kayanda ibyo bundi ku itariki 3 kwezi k'8 twabanje kwitegereza yuko atakintu duhonyanze ku byo twari twumvikanye imbere y'umuhuza muri Kigarama 2017 yaradusomeye impapuro zibiri turaziraba kubera twari mu mitwe ibiri turaraba ibyo twumvikanye ko nizo tutumvikanye.
Ego none gamutabazi ko ayo tugaruke kura ku gapapuro n'ico kibazo canje hanini cari gihagaze kuva ico gihe umuhuza basomera izo ngingo. Ibwirizo nshingiro ryarahinduwe mu gihugu c'u Burundi. Izo ngingo yo kubganyu zibwirizwa kuguma gucyo hari izo mwoshaka ko zongegwa ko mushaka yo kubiganiro biramutse biba ubunye bizohagarara ku kuri ugo rupapuro nyene mukabibandaniriza ko canke.
Erega nibyo turiko turavugana ubu abari ku murongo bariyo bamwe bavuga ati tuganiye kuri iki abandi ati iki nidukorako none nk'ubu umuntu ariko arambwira ngo amasezerano yiyarusha ngo yaraho nyandu ngo yarahambwe ko aribyo bariko baravuga none wumva uwo muntu tuganirika
nibyo muca muvugana nyene bakabereka namwe mukabereka
jewe nibyo nibyo ndamusigura nawe agaheza akavuga ibindi ariko bituma rero jewe kubwanje uko ibintu tuze tubibona nuko hanyuma rero reka tubandanye tubana tubane kujya nka amizero na Senderi babana muri leta no mu nama nshinga mateka ejo tuzobandanya tubana n'iyindi migambwe mugakwicara hamwe tuganira.
Madame Louise Baricha ko murakoze kugaruka. Ego Madame Louise Baricha ko murakoze kugaruka akabazo nika kandi nyene narimbajije mutabazi mu 2010 n'indwi kwezi kwa 12 niho twovuga yuko ku ncuro ya nyuma ibiganiro byari byagerageje kuba kubganyu ivyasezeranywe ico gihe nino tariki tugeze ko byo gumuko mukabandaniriza ko hari ivyahindutse hari ivyo kongegwamo canke mwifuza ko ivyo biganiro biramutse biba byo gira isuriya.
Ico nibaza nuko ikibazo ico ivyo biganiro ikintu niteze ko bizana ngashima na mahoro n'umwigegenzo gushira hamwe kw'abarundi. Ivyo bintu by'ibibanza nta n'ivyo numva nta n'ivyo mbona ntavyo nkeneye mugabe ico nkeneye kubona numunsi twagize ibiganiro abarundi bayaje bashize hamwe bumvikanye biyemeje bafashe engagement yuko bagiye bose gukora mu buryo amahoro n'umutekano bigaruka gushyira hamwe kw'abarundi bikagaruka abantu bose bagashobora kwishyira bakizana bagakora uko babishaka bajya muri politiki bajya mu kudandaza bajya mu kurima umwe wese akaza mu nzira yiwe. Ibyo rero bizoba ari uko abo bantu babigejwe nabivuge abo bacane cyane bari ku butegetsi bavyishizemwo bakavuga bati egome kirabyemeye ibiraba ngo n'abarundi bari hanze nk'uko Etienne yarabivuze n'abari mu gihugu bagira agahengwe boroherejwe bazeho. Ibyo nibyo turiko tunibyo tukeneye ko ibiganiro biduha ibiganiro byo kuvuga ngo turagiye mu matora cyangwa turagiye muti ibyo by'amatora byoshobora no kurindira sico cihuta cyane no kubona abarundi basubiye kubaho bagasubirana bagasubira mu gihugu abari mu gihugu nabo bakishyura bakizana bagashobora kugira agahenga.
Murakoze cyane, murakoze cyane rwose madamu.
Naho ibindi byose ntacyo bizokumara ayo matora ntacyo bizokumara na kimwe
murakoze cyane gusa madame Louise Marie Louise Baricha ko Jean de Dieu Mutabazi murongo uyu mugambwe radebu muri kano kanya umunota umwe gusa kajambo kanyuma kazoza k'ibiganiro by'abarundi na kazoza k'ico gihugu murakibaza kwike akajambo kanyu kanyu mbere ko dusezerana
no vuga yuko atawuvuka rimwe ngo yuzure ingovi demokrasi turiko turayubaka reka tubandanye tubaka twongera twubaka uburundi icyo tutumvikanye ko uyu munsi tuzocumvikana ko ejo tubandanye twubaka igihugu cyacu dushyira imbere inyungu z'igihugu.
Namwe madame Louise Barichako akajambo kanyu kanyuma kuri bino biganiro bigomba bisa nk'ibigiye gutangura ku yindi nshuro akandi akajambo kanyu kanyuma madame Marie Louise Barichako turacyari kumwe
cyera kamo abarundi n'abarundi kazi na cane cane ababijejwe bari ku butegetsi ngo bagire impuhwe bakunda igihugu biyumvira neza y'uburundi barondere imbere ya byose gusubiza abarundi hamwe bakabasubiza igihugu gitekanye bagasubiza gushobora kumva ko banezerewe no kwitwa abarundi. Ibyo biganiro nico ndabyiteze ko kandi nico ndakibasabye nakamo ndabateye uko birakenewe cyane kandi birihuta.
Yego murakoze cyane rwose madame Marie Louise Baricako kuri ibyo byumviro byanyu bitandukanye mwadushikirije. Tukibutsa yuko muri muziramutswa muhari w'abakenyezi n'abigeme baranira amahoro n'umutekano mu Burundi hejuru y'igihugu Amerika rigasubira kubikora ko kugira ngo tusangire ibiyago muzodukundire nk'uko mwabigize uno munsi.
Ale?
Eko, yakoze na Jean de Dieu Mutabazi harongoye umugambwe Radebu mu buhinga bw'ivyuma bambwiye yuko adashoboye kuguma ku murongo wa telefone. Makoze nshuti bakunze namwe bwe muri ko muratwumviza muherereye irya nino. Yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Laura Twagira Yezu. Yakoze na ingenieur yamfashije mu buhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe na indemesheje muri isanga yuno musi. Ndayifurize kubandanya mururanirwa mubanyi no muvyanyi no kubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye aho muri muranigwe mubanyi no muvyanyi.
Turashimiye mugenzi wacu Diane Nininahazwe.